twashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva Tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora kwisi hose twi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresi yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno musi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diane nini na hazu
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo kwa gatanu igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda cararumanije imyaka 25 kimaze gitanguye kubashikiriza amakuru n'ibiganiro kuva ku munsi wa mbere w'inondwi. Mwaravyumvise abatari bake barimwo abayobozi b'ijwi rya Amerika ku rwego rw'umugabane wa Afrika, abatwara iki gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda, abagikoreye kigitangura mu 1996, abagiye baragiha amakuru namwe bwe mutwumviriza aragiye muragira ico muterera kuco mugona kuri no sabukuru ya 2025 nico mwiteze muri uru rugendo rundi tugiye gutangura no rugendo kandi twiteze ko tuzonatangurana. Muri sanga no musi rero twashimye kwikorana na bamwe mu bamenyesha makuru bacu bari mu gihugu cy'u Burundi. Abo murabizi ko kuva mu 2018 leta y'ico gihugu yugaye FM zacu, nabo nyene bahavuye barimwa uruhusha rwo gukorana natwe. Abo twatumiriye rero kugira ngo batubwire nabo ingene twakoranye icijwi rya Amerika ryabamariye intambamyi bahuye nazo mu gihe bamaze bakorana natwe ni Jean Bosco Ndarurinze, yahora adukorera mu ntara zitandukanye z'u Burundi na cane cane izo mu buraruko, hamwe na Diane Ndonse we yakorera ahanini ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, hamwe no mu ntara zindi zitandukanye zirimwo Bubanza, Cibitoke, Kayanza n'ahandi. Mukanya rero duca twinjira mu kiganiro nyezina muvise ko mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahazwe musangwa ikaze kandi na yubire nziza nshuti zacu.
Ijwi rya Amerika n'ibyishimo uno munsi kuba ari kwije imyaka 25 twifatanyije nawe ni yubire nziza, n'ibyishimo cyane nk'abaririmbyi mu mahanga itugira ikaduha ijambo aho turi. Waba ufite ibibazo bitandukanye impunzi ibe ituri hafi buri mwanya uko bukeye n'uko bwije, uno munsi n'ibyishimo cyane kuba dukwije imyaka 25 tuyumva reka duselebure duselebure twese tuvuga ati yubire nziza
Diane ndonse ikaze ku juri ya Amerika twari tugukumbuye nkuko abakunzi b'ijuri ya Amerika nabo nyene dukeka kuba gukumbuye
ego mwaramutse neza Diane n'abaziko baratwumviriza kandi murakoze kutwagumi ikaze ku juri ya Amerika
ego ahi Bujumbura meze gute gatya
hameze neza cyane n'ubushuhe bwinshi bwo mu kinini
ego turi kumwe kandi mu ntara ya Kirundo n'umwisha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yadukoreye amakuru atandukanye mu Kirundo ingozi intara nyinshi zo mu gihugu cyo Burundi mbere y'uko leta ihagarika kwamenyesha amakuru bacu badukorera Jean Bosco Ndarurinze ikaze ku juri ya Amerika inkumbu ni nkizo mbwe Diane nawe turagukumbuye kandi abakunzi b'ijuri ya Amerika barakumbuye ibiganiro byawe byiza wadu
Ego mbone yonu kubara mutachane Diane ndamenyesha yuko naje ndabakumbuye ariko kandi ndamenyesha yuko nyuma y'iki gihe kitari gito batanyumva ku juri ya Amerika yuko nahavuye mba ndarondera handi nkorera mu bindi bitandukanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ariko turabakumbuye cyane
Ego nuko rero Diane ndonse by'umwihariko ino myaka 25 ijuri ya Amerika imaze urayivuga kwiki nk'umwe mamenyesha makuru bayikoreye igihe kitari gito ahawe tuributsa yuko uretse ibiganiro bitandukanye n'amakuru agiye gutara mu ntara mu kiganiro wanyu mu ntara wari usanzwe ukorana nayo mu bindi biganiro bitandukanye ino myaka 25 yaragiye wakoreye umwanya utari muto urivugwa kwiki
ego ijuri ya Amerika nibyo twakoranye umwanya utari muto imyaka irenga 8 mbere yuko yugagwa hano mu Burundi aho nari sanzwe ndiko ndakorera ni imyaka numva inezere kuba ijwi rya Amerika icyo gisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda gishitse ku myaka nk'iyi cyewe byarangiriye akamaro cyane gukorana n'ijwi rya Amerika twakoranye ivuye mu radio ikorera ngaha mu Burundi nkora mu Kirundi no mu Gifaransa ariko ngiye mu juri ya Amerika nshagora mu Kirundi gusa ni byashotse binyorohera gose gushira ingufu ku rurimi rumwe gusa kandi ari iradio nk'iyo hari ibintu nize cyane haba mu buryo bwo kwandika amakuru neza kwandika amakuru mu Kirundi ciza hari n'ikindi nahigiye cyane kijyanye no gukora inkuru z'umwimerere mu Kinyarwanda ndabwe ko umushef yakunda kutubwira ati ni byiza ko dukora inkuru z'umwimerere mugashika mu gihugu hagati byaramfashije cyane mu buryo bw'umwuga gutera imbere mu mwuga kukora neza no mu kungura ubwenge ingene umuntu ashaka gukora amakuru neza kuko amaradiyo nk'ayo sico kimwe ni radiyo ziba zisanzwe zikora ngaha mu gihugu aho inkuru igarukira ngaha mu gihugu iwacu gusa ariko ushaka gukora inkuru irenga imbibe icyo twita proximité géographique mu Gifaransa sinye no kivuga hariho n'ikindi narose akajyo ko kumenya Burundi cyane mu ntara zitandukanye kumenya abarundi ingene babayeho n'abantu urashaka kuba mu gihugu mugabo utakizi utazi nabo mubana burya hama nk'abantu mukorana mutari ku masaha amwe akabisaha indwi no mu Burundi akaba ari mu gatondo hiyo i Washington twe tugeze kuryama namwe mukaba mutanguye akazi n'ubundi burambe bw'akazi nari kondunguka cyane n'ubwo bituma ukora no kuri bimwe dukunda kuvuga ngo ukora kuri pression ukora wihuta biri mu byatumye ugira nabyo ari ibindi ubundi burambe bwo kunyunguka cyane
tunagushimiye no muri iyo myaka twakoranye neza by'umwihariko wewe ico kiganiro twaragiye koranye cyane warakerebuka izo nkuru z'umwitse z'umwihariko zidasa n'izindi waraduhaye nyinshi ahangira ngo bakunze ijuri rya Amerika ndabibutse muri buka nk'inkuru zitandukanye z'abakobwa bo ku misozi yo mu ijenda bavuga ati umusozi wararuze ntibarongogwa imuramvya umuntu yakura amenyo ni inkuru wagenda ukumva ko wadushikiye mu ntara ikibazo c'amatongo yo gushingura mwababo ibubanza ni inkuru byumvikana ko wagiye aho gihugu kakimenya gusumbya tugushimire cyane rero kuri tro kuri yo ntererano yawe waterereye ijwi rya Amerika mu gutuma ishika ku misozi itandukanye. Jean Bosco ndarurize kubwawe nawe ijwi rya Amerika mu myaka 25 imaze harimo itari mike waterereye kugira ngo ishobore gushika aho igeze ubu. Ino sabukuru yayivuga ku iki? Ni sabukuru wakiriye gute? Mwakoranye gute n'iyo radio mutagikorana? Mugabo tukizera ko umwanya n'umwanya mushobora kongera gusura gukorana.
Ego Diane, je ubwa mbere nagira ngo mbanze nkeze radio y'Ijwi rya Amerika ndaheze n'abakozi bayo muri ku kivi uno munsi na cyane cyane ko mwabandanije gukora naho bitagiye biroroha. Cyo rero nkuko Diane yabivuze nungukiye cyane kuri radio y'Ijwi rya Amerika. Ni radio ninjiyemo mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2015 nza kubandanya ntakorana nayo itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu hari mu mwaka w'2019. Icyo gihe niho bashowe leta yafashe ingingo yuko tutosubira kubandanya dukorana n'iyo radio. Ariko rero imyaka ine yagiye guhera yari yasa niyigira ihere yabuzemo nk'amezi abiri gusa. Kewe nungukiye mwo byinshi kuko ubwa mbere ni radio twakoranye mu gihe kitari cyoroshye mu ntara ya Kirundo. Ibyari byoroshye haba mu Burundi bwose. Kirundo yari nzira ikiri kwira cyamwe abantu bahunga mu nyuma ibazo biraba ibitari bike hagati y'u Burundi n'u Rwanda tugashima. Ariko no musiko uko tuvyumva bisa n'ibiriko biratora inzira nziza. Icyo gihe ntibyari byoroshye. Jewe rero icyo nahigiye ahanini novuga ko nahigiye ubumenyi budasanzwe mu kurondera amakuru inkuru zitotsoye. Ariko haba mu bihe bidasanzwe no mu bihe bigoye icyo narakibonye gose ko nagihawe n'Ijwi rya Amerika. Ariko kandi Ijwi rya Amerika naragiye gukora inkuru ziha ijambo abantu bose kuburyo bw'uko impande zose zishobora kumva ko zishimye ko zaronse ijambo. Inkuru ikaba ari inkuru yuzuye. Ibyo nibitari bike nubwo ko naronse ku Ijwi rya Amerika. Ikindi noshobora kuvuga naronse ku Ijwi rya Amerika nuko Ijwi rya Amerika ariyo radio ya mbere mpuzamakungu yashoboye kwiyumvira kurungika abamenyeshamakuru hagati mu gihugu mu Burundi bakabona yuko hariyo inkuru kandi zishobora kuba zogira akamaro ku rwego mpuzamakungu zivuye hagati mu banyagihugu bato bato hariya mu gihugu hagati mu Burundi. Ibyo rero byara biri mu bintu ntashobora kwibagira ku Ijwi rya Amerika kuko n'akantu novuga ko ari akabijya bazanye ugereranije n'izindi radio mpuzamakungu zariko zirakorera mu Burundi. Ni byinshi cyane twovuga ku Ijwi rya Amerika twahunguki kuko uno munsi turabona ko umuntu afise ikintu yongeye ko inyuma y'imyaka twakoranye gisumba uko twari tumeze imbere.
Yaba ndarurinze yaba ndonse mwese muragarutse ku kintu twokwita ko Ijwi rya Amerika ryabafashije ku bwanyu mugabo kigafasha n'ikibano. Hariho ibyo ndonse Diane waciye kunovuga ku masonga nko kuvuga ati harabayemwo kumpa ingufu no kunshira kuri urwo rwego rwo kumva ko ntegereza gukora nihuta niruka amasaha samwe siki. Ariko izindi ntambami wahuye nazo muri umwanya mu gihe cikiringo mu kiringo c'imyaka 8 irenga wamaze ku Ijwi rya Amerika intambami wahuye nazo ziboneka ni izahe kandose?
Hariho intambamyi mu bisanzwe ziba zivuye ku muntu kuri abasanzwe bafise bwo gushobora gukora ako kazi. Bimwe navuga ataburambe uragira cyane. Izo arizo twahuye nazo mu bijyanye n'ingene ushobora gukora amakuru, ingene ushobora gukora ndi ku rubuga kurondera amakuru. Ibyo mba ntarimenyereye cyane bana nko kwijana ku rubuga wenyine uja muri iyo misozi kurondera amakuru ahantu ushobora gusanga n'umushoferi adashobora gushika umudereva w'imodoka yakureruye yagiye gutwaye. Usanga ugenda n'amaguru nka karorero nk'abarya abakobwa nk'irya nkuru y'abakobwa watwibukije mu ntara ya Bujumbura n'ahandi misozi igoye atamodoka kenshi zishika ku mitumba atamabarabara shika ku mitumba ni moto igoye kugira ngo ushike donc ushaka kugenda ugenda n'amaguru aho hantu rero kwijana wenyene abakozi b'icyo cy'u Amerika n'ivyo ni benshi twashowe icyo cy'u Amerika cyashowe gushira abakozi batandukanye mu ntara zitandukanye ariko twese urumva nti twashobora guhamagarana ngo tujane uri ya kenshi wari jana mu ntara rero kwijana n'ivyo navuze nti uburambe ibyo umuntu aba ataramenyereye wa byosanzwe ko ari radio y'imijana n'aba n'umukeshi bwiye ku rubuga kenshi jana n'undi muntu umugenda mujaye kurondera amakuru cyane n'uwo mu dereva mukagenda mujanye akagushikana kuko bari umukozi mwa muri ko murakorana rero icyo ni kimwe mvuze ni kumbure kiva kuri ubwo burambe ntari mfise jewe hariho n'ikindi kijanye na no gukorera muri context zitandukanye cyane cyane ijwi rya Amerika nkora ikiganiro kiraca amagara y'abantu ikiganiro tujahe cyakangura urwaruka kwitunganiriza ubuzi ibintu bijyanye n'ubutunzi abantu b'abanyepolitiki usanga muhura cyane ati abantu baba donc dufate hari ibintu amakuru ari sensible n'ayandi usanga umengo ntari sensible cyane twagendera mu bagwizatunga ari natwe tukagendera mu bajejwe amagara y'abantu n'abanyagihugu ukamengo ni ibintu amakuru umengo yoba atacho agufata ko cyane mugabo inyuma nibe twaciyemo byo muri 2015 kuja ku rubuga kurondera amakuru nk'ajyanye na politiki nk'ajyanye n'ibyo bya ekonomi rimwe narigeze kugira amakuru ajyanye n'ingingo leta yari yafashe ko abagabo badakwiye kurongora abagore umugore arenguye umugore igihe twaciyemo nicyo kigasanga ni inkuru ibaye sensible umuntu ari ku rubuga akagucakira uri kubikora ataburenganzira ufitiye cyangwa kubera adashaka kumbure gukorera aho hantu donc igihe rero twaciyemo nabyo ni ibindi byatumye umuntu aronka indi experience ari ubundi burambe bwo gukora umwuga neza bwo kumenya ingene avugisha abantu bwo kumenya ingene ahonyora ku rubuga iyo agiye gutora amakuru kandi akaza yazanye kandi akabana amahoro n'abo agiye gutora kw'amakuru ku buryo bashobora bategereza gutahura yuko ari inyungu yabo atari inyungu y'iradiyo iri kurakorera imbere ya byose mbwa nari inyungu yabo kuko iradiyo iba ikorera abanyagihugu kugira ngo ushobore n'abantu benshi bashobore kubatahuza n'ubundi burambe bundi no harabayeho ibibazo nibyo cyane rwose ndibuka nk'inkuru nigeze kujya gukora ibubanza hateye inzara ntibyari byoroshe kuvuga nk'ibintu by'inzara mu gihugu bariko barakubuza kandi abantu bariko barapfa utegereza kubivuga ibibazo nibishika kubera igihugu ibihe kiba kirimwo bwabo bitabuza yuko umenyeshamakuru utegerezwa gukora kandi inkuru ukayikora neza kandi nabo uyikorera nabo bagashima kuko ndazivye ko yagarutse bikantabara mu nyuma ngiye gukorera ibubanza bakavuga ati umuntu yaradufashije kuri iyi nkuru ntitanire wo muri komine rubanza bavuga ati ni ukuri Diane ntumufate ngaha ntacyo mufatira uyu muntu akora neza amazi kwadutabaye ngaha imfashanyo zikaza
nanigatiya uze nko kuri icyo kibazo cyo kuvuga ko ushobora kuja nko mu ntara ukahagirira ibibazo amenyeshamakuru sinzi uhora avuga ati kugira umenye umenyeshamakuru ubona ahantu ariko haraka umucanga abinjira abasohoka biruka ntibaba ari abamenyeshamakuru mugabo bariko barinjira indani aho hari umucanga wabo aba ari abamenyeshamakuru bakabafata nk'abasazi rimwe na rimwe wibaze yuko izo icyo no kwita risike uko gufata ubuzima bwawe ukabushira mu sino mu kaga ariko nibanga mwemeye nibanga twemeye wibaza yuko iyo risque igana iyo ukorera iradiyo mpunzamakungu nk'ijwi rya Amerika kuko mwabivuze ko ari radiyo ishika kure yambuka imipaka niyo uba ukorera iradiyo sindayita isanzwe ariko iradiyo isanzwe ikorera mu gihugu gusa hagati wibaza yuko hariho ikiza kiyongera muri uko kuba muri risque muri ku iyo ukorera amaradiyo nk'aya
iciyongera ko nuko kumbure iradio nayo igutera intege igutera intege ubwo buryo bwo gushikira kuko umenyesha makuru nushobora gushika nawe nyine kwerekana icyo abandi batashoboye kubona gutanga umuco ku by'abantu badafise ko umuco iciyongera ko kumbure nico cuko iradio ijwi rya Amerika riri mu byantera intege kuvuga ati shikayo shikayo turi kumwe inkuru niyo muri ko murakorana ukagenda ufise intumbero y'inkuru uri kurakora kuko yuko inkuru atariyo ushikiye ko y'umuntu uwo ari we wese umva yashikiye ko ngo yagire ngaho hafi mugabo utegerezwa gushika muri uwo mucanwa nyine batategerezwa kubwira ngo umucanwa uri kurakari amanga ucuvuga ngo uri kuraka aho gutegerezwa abo ari nk'abaguye kwereka inzira yuguca ushika aho umucanwa uri kuraka neza wowe nawe ukawibone ukavuga ingene uri kuraka n'ingene wozima n'uwo wuzimye uwo ariwe kuko nicyo kiba gikenewe
yego
rero ikiyongera ko nuko gusunika nuko kuba muri kumwe nuko gutera intege kumbure amaradiyo amwe amwe ayo ngaha aye bishika ugasanga hari ibitakozwe mugabo nabyo nyine bivana n'ibihe bya bihe nyine tuvuga context y'igihugu kiba kirimo
yego aha nkabumva ijwi rya Amerika baba abashaka kuzaba bayikoramo muri kazoza canke iki sinamubwe murabizi yuko nko kugira inkuru irengane bica mu bintu vyinshi cane urarungika mu itera akabanza avuga ati
yego
ncangira ibi ariko vyose biza nk'umumenyesha makuru
yego
yego
birafasha cane
ego Jean Bosco ndarurinze ku ruhande rwawe nawe intambamyi wahuye mu mwuga w'itangazamakuru nk'umwe mu bakoreje ujya Amerika iradiyo mpuzamakungu ariko waranakoreye n'amaradiyo ngaho mu gihugu ariko ubifate ku ijwi rya Amerika intambamyi nyamukuru wahuye muri iyo myaka mwamaranye neza
Diane intambamyi urumva ko nawe zitari kubura bana je nayo nkora mu karere kuburaruko akarere kari hagati y'ibihugu vy'u Burundi n'u Rwanda intambamye ntizabura urabona ko uri kurakora inkuru z'ibihe biheze byari ko birabico gihe hari wasanga utabitahura gutya umwe akabitahura gutya ubundi akabitahura ukundi ugasanga rimwe na rimwe inkuru iyo ugiye kuyirondera ntushoboye gushikayo ukabona ko icyo twita l'espace médiatique ubona ko iriveruye ukabona ko hugaye ariko ukarindira no munsi bikanga ejo ugasubira ariko umaze kuzana inkuru washitse ukayizana ukayishikana abayumvije ukumva barayishima ni hamwe nakubwira nti ejo rya Amerika ryaranyigishije gukora mu bihe bisanzwe n'ibihe bigoye aha ndibuka n'umunsi narigeze kujya gukorera ahantu icyo gihe hari bavuga abantu bari ko barahunguka ariko nyuma y'amatora gato bamwe barahunga ariko nyuma y'amatora gato haraboneka abandi bahunguka ndashika najya kuraba yuko ku mupaka uko bari ko barabivuga ariko asanga hari abantu bunga hafi bazakirinda bari ko baragaruka bari bahunguye hafi mugabo bavuga bati turaya amatora imwe igenda cyo tugaruka n'abandi mugabo bagenda icyo gihe inkuru nagiye kuyirondera ariko gushika aho hantu ntibyoroshye mvuye n'abandi ko ndavuga ibyo twabonye hariho abari ko barahunga bavuze bati ega ari karabeshe uwo muntu ariko aravuga iyo si wabo ndi tuzi avuga ko abantu bari ko barataha urumva ibyo byose wasanga impande uruhande rugasanga mwanya umwe rwagutahura ubundi mwanya ugasanga ntirukumva byari bihe bitoroshe nkibuka n'undi munsi niba nagiye gukorera hari ingozi ku mutumba wa Sabanegwa icyo gihe hari umutumba usanzwe uno munsi uriko amatati n'ubu ntaramenya niko iyo ari adadanuka hari habaye ikibazo hari umurundi yubatse ko abasirikare mu Rwanda barabusambura mubwo ugenda avuga nti hari ahantu ndashika nje kuvugana n'abantu bariho icyo gihe ndazi yuko abanyagihugu banje bukije ubwato baranshikanye umugabo bo bari bafite ubwoba undi bw'uko nashyitse ntarabaza n'umuntu n'umwe batangura kumbwira ngo ningaruke nurire ubwato ndabwira nti nimugende simvayo icanjanyeyo nagikoze ibyo byose rero byari ibihe bitoroshe umuntu yagiye arakoreramo ariko nibagiye yuko yaningira murabyibuka yuko hariho gihe cy'amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ibyiza shingiro naho nyene twigeze guhura n'ibibazo ariko icyo gihe ndashima cyane ko umugore w'igihugu ugejwe itangazamakuru wabyifashemo neza cyane urabona yuko ibyo nayo ko ndakora byari ibintu bihuye n'amategeko badusubiza ku kivi nukuri numwuga utoroshye bisaba yuko ubwa mbere ugira umutima utekanye usanga bigoye hanyuma ukumva yuko ibyo urakora bikurimwo apara ibintu urinda kurondeza kumva ko harimo no kwitanga kandi bitangira inyungu z'abantu bakeneye amakuru kandi amakuru ameze neza
ego hanyuma ijwi rya Amerika ni radio mpuzamakungu itashumvikana mu Burundi ku mirongo ya FM abarundi traziko ni bari mu bantu bakoresha za FM cyane gose buturi kuri shortwave ariko tugarutse tugashira uwo mwuga mu bamenyesha makuru bacu bagenzi bacu bakora ama radio yaba ayigenga yaba yegukira igihugu ibinyamakuru byandika bicisha kuri televiziyo bicisha kuri radio Diane kubgawe hari ico ijwi rya Amerika kibera karuriro mu bindi bitangaza makuru mubona ngaho kuruga
ubuye ijwi rya Amerika ritakiriko riravuga ritagisamirana cyane ku mirongo ya FM ubundi hari abafise uburyo amikoro y'amayinite bashaka kuronka ingene barishikira baciye ku buhinga bwa none ariko ubu ritagisamirana bavuga yuko hari icatakaye n'ivyo kubera yuko benshi nyine bashobora kuba batarishikiye ariko kandi hari ubunyamwuga bwacu nabwo burafise icyo bwaterereye kumbure mu bisata by'abandi bamenyeshamakuru bandi ngira kumbure basanga mvuze ku giti canje ku bandi kuko hari abandi basanzwe bari mu bisanzwe hari abandi basanzwe bakora mu bindi bimenyeshamakuru abo barabandanije babikoramo hari n'abandi baciye baja kubikoreramo ni kuvuga ubumenyi bari basanzwe bafise bw'ico rya Amerika bw'abaronkeje ubwoye natangwe ntanga ko akarorero k'ico cewe ryamaje ugiye gukorera mu kindi kimenyeshamakuru uca ubukoresha bashaka babwungukiramo baca buronkeraho hariho no kuba no gutanga ama inyigisho ku bamenyesha makuru ukisanga nk'ubuye nka hari abaguhamagaye ati ngo uje kutwigishiriza iki kintu nk'amanywa kwigisha nka reportage kubera bazi ko usanzwe uyizi wayikoze bakumva ibyo wakoze bakagutuma ko ati uje kukwigisha abantu bamenyesha makuru ni kuvuga ko umva icyo rya Amerika ryaterereye mu buryo bwinshi mu buryo bwo kungura ubumenyi abamenyeshamakuru ngaha mu Burundi umva bitariterera ibimenyeshamakuru byo ngaha iwacu yego sinzi ko ushoboye kugisha ku kibazo neza
guratishwe neza tuvugana n'umenyeshamakuru wacu mu gihugu cy'u Rwanda dukorera za videwo Mico Myiza Kare yatubwiye ati hariho nk'amenyeshamakuru abanyeshuri bahisemo kuja mu mashuri atandukanye yitangazamakuru kugira ngo kubera ko bumvise ijwi rya Amerika bakavuga ati reka tuje kubyiga turebe ko tuzoronka amahirwe yo gukorana n'iyo radio Jean Bosco Ndarurinze aho uca mu ntara zitandukanye haba ubu utagikorana n'ijwi rya Amerika ivyo byo byose izina ryawe riracahari bavuga ati Jean Bosco ijwi rya Amerika haba kera wakorana naho hari ico wabona ubunyamwuga bw'ijwi rya Amerika bwasize nk'inyota mu bakubona mu bumva ibiganiro byacu bavuga ati ino radio tubona nk'icitegerereze cyacu
yego cyane Diane uno munsi aho mba ndiko ndaca aho tuvugana hariwo muvugana muvuganye iminota ibiri wamwibwira akavuga ati George Winda ariza ahantu mugabo umuntu nkawe narinzi uvuze akavuga ati George Winda ariza ahantu mugabo ntaho sinarinda kuzi kona yuko igihe umuntu yamaze ariko barakorana n'ijwi rya Amerika hari ikintu inyota ryasize mu bayumvirije ariko rero jewe novuga ko iyo nyota si nini cyane aho mperereye kuko no munsi ku mupaka iradio y'ijwi rya Amerika ubu barambwira ko bayumva bakambwira yuko ngo ntibakinyumva harabazi yuko harabatanazi yuko ntagikora bambwira ngo mbe kudaheruka kuvuga dukuri ariko usimbiye mu zindi ntara zo hagati urumva yuko akanyota karahari amakuru akavuga ati turakumbuye amajwi ya ba Diane turakumbuye amajwi ya ba Diane n'ahazu Diane ndose turakumbuye hariho tumwe tumwe usanga umenyesha makuru afite yisangije akavuga ati kamirindi turamukumbuye akantu yisangije ariko aravuga amakuru cyanke Egenie Chetienne umwe wese akavuga izina giwe na tanu kakagoboranya akoresha yisangije yo agira shikiriza makuru rero urumva yuko hariho inyota irahari cyane mu bakunzi b'ijwi rya Amerika batakimvu no munsi ariko kubasoma abasoma amakuru turayabona ukuri kwame kandi turabona yuko amakuru yiyongereye cyane ku rubuga ngurukana bumenyi umuntu ashobora kuyaronka byoroshye ariko kubasanzwe bumviriza mwazi ko mu Burundi ni igihugu ahanini icyo two kwita guhanahana amakuru biciye mu kuvuga biracyari imbere abo rero baracyari benshi bafite iyo nyota
yego tubandanije muri iyo nzira nyine yo kuvuga ikintu ijwi rya Amerika ryamaze mu babumva aho mugenderaho mucaho mwakoreye abo mwavuganye Diane Ndonse uno mwuga wacu ni umwuga udashobora gukora mu mutwe wawe hatari ikintu kikuriye uvuga ati yo ngira gutya canke yo ngenza gutya haico nawe ari gushobora kuba nakize canke ukishimira ukavuga ati naragikijije mu myaka yose umunani wakoranye n'ijwi rya Amerika niza inkuru wakoze zikagira ico zihindura mu kibano wenye n'ukicara ukabwa ati aragafanta reka ndakihe hari ubuzima bw'umuntu narukoye canke hari vinshi nahinduye mu kibano
oh hariho nzi inkuru numva ntazibagira ijya nkuru ibubanza kijya gihe abanyagihugu bariko baricwa n'inzara inzara yari ibishe jewe nkigenda gukora inkuru sinari njyanywe n'iyo nkuru kuko ntari nari nzi niya makuru ushika ku rubuga mugahurira nangiye kuraba umwana bavuze yishwe n'inzara ngo kuri komine bubanza byari byaciye mu kinyamakuru cya kimwe cya leta mugabo nta byemezo byari bihari twari tugiye kuraba neza nangiye kuraba yuko ari byo muri imwe mu makuru muri rubrique y'amakuru yo gutanga umuco ku makuru aca ku ma réseaux sociaux bacambuye ati ahubwo hari hahandi hantu twumvise abantu bashobora kuba barembyemo inzara nca ndashikayo nsanga abantu 12 baramaze gupfa mu ndwi zibiri byari bimvumva bidasanzwe ngaha mu Burundi tutamenyereye rero kuba nakoze iyo nkuru amaradiyo menshi yose menshi vraiment nka presque nka yose asanzwe yitaho Uburundi yabayo ngaha mu Burundi canke hanze yarandonde andaza iki aho hantu hariho kugira ngo nabo bahashike irabi nkuru nini cyane barayikorera ko ku buryo haboneretse imfashanyo nyinshi cyane aho ibubanza kubera iyo nkuru yatangiye guca ku ijwi rya Amerika mbere nagiye gukora icyo ni ikintu numva ntazibagira kuko ndazi yuko kugira ngo ishobore no kugira nahetije kuyikora saa 12 zibura iminota 10 gutyo amakuru avuga saa 12 mvuye ibubanza guverinera kugira ngo ampijwe igiwe nawe ndamusanze nawe Bujumbura naho nyine ayimpera mu modoka umva inkuru nk'iyo sinashobora professionnellement ntiyari gushobora kuvuga ngo tuvuge ko hari amapfa ariko aratera abantu ata mu autorite yabivuze ata leta ata confirmation ya leta byaboneka abantu batagira icyo bahambamo abantu bahamba mu miryango bari bamerewe nabi cyane rero barose ifasha gutyo ni nkabona bariko barakira nkabona abantu babitayeho amasengero ifashanyo zitandukanye narumvise ari ikintu ntazibagira kandi byarampaye kuvuza ukuba mu banyagihugu cyane kubashikira kuko utabashikiriye ntumenye ugira ibibazo finaruma bafise numva ari hafi yabo biramugora yego iyo ni imwe mbere hariho n'izindi ndazi ko n'ibintu bijyanye n'ubuzu bwa sugumwe bwo ku mashuri bubanza ndazi ko nka Banque Mondiale yigeze kugira ndavuga ibubanza cyane kuko iri mu ntara nakoreramo cyane yigeze kujya kuvuga ko hake n'ubuzu bwa sugumwe Banque Mondiale ikiragira hariho proje bari bafise ikiragendera irabwubaka bacambwira ati ujya ijya nkuru yawe barayumvise baca baragenda barabwubaka uma ni ikubura ubade cy'ikibazo bwo nyene hari ibintu nca nibuka ubwo nyene mugabo hariyo n'ibindi byinshi umuntu arakoreye ko hanyu byo tutamenya ariko ababijejwe tuba twavuze bakaca babikorera ko bakabitorera inyisho yego
hanyuma nawe ga Jean Bosco ndarurinze ku hande rwawe inkuru uvuga ati ino nimba narayikoze karagize byinshi hindura zaba zibiri zaba zitatu uvuga ati sindota ndazibagira ni nako gashimenyesha amakuru yagiye kuri mikoro wenyine yihubwiwe akavuga ati nagize ico mpindura niyahe ku bwawe
Ego Diane ubwa mbere agashimwe wihanako nyene kuko nta kandi uze uri kurakora ntubuze ngo bagushime cyane bagira iki uri kukura nyene kugira ngo ubone ko hari ikintu ibyikoze ntibigende imfagusa inkunibuka cyane kandi nakoze iragira ingaruka nziza inkuru y'abantu bari bapfunzwe bafite dosiye bagezwa ko bashatse guhungabanya umutekano muke bateye umutekano muke hanyuma bari bafungiwe mu mabohero atandukanye ariko rero icyo gihe hageze ko baburana ko bari basangiye dosiye bikaca byanga iyo nkuru narayikoze ariko rero nabonye ko ubutungane bwahavuye bubifata mu minwe rahava barabegereza barabashira mu ibohero rimwe aho bashobora kuburana hageze bakaburana urubanza rwabo rurabandanye hama ruratera imbere mu gihe rwari rumaze hafi umwaka urenga hafi ibiri tutari kuratera imbere icyo ndakishimira cyane uno munsi hari n'indi nkuno kuvuga ko nakoze kandi icyo gihe iragira akamaro abanyagihugu kubera basanzwe bamenyereye ko natwe dufise umumenyeshamakuru afise icya Maria abanyagihugu ndibuka hariho umwaka w'2016 n'indwi gutyo oya hari gede gutera izuba n'inzara itari nke mu kirundo icyo gihe hari batware bampamagaye ndajya kuraba uko ibintu bimeze hanyuma ndabishyikirije n'abatwaye mu ntara barabyemeza icyo gihe uko byake bibandaye nuko icyo gihe amashyirahamwe yaciye amashyirahamwe atabara yaciye ashika ni menshi aragaburira abanyagihugu ndetse icyo gihe umuntu wa mbere yahashyitse aho hantu nibuka ko ari nyakwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarahashyitse aragarukira ku banyagihugu ndetse ari n'abemera yuko inzara barimwo bagiye kubazanira ibifungurwa kandi ibyo byaciye biba ibyo narabyishimiye cyane gose ko iyo utabarije abantu ukabona ko bikunze icyo gihe nukuri naranezerewe cyane gose
icyo nakongera ko hari
ego
hari hari umukenyezi inkuru nigeze gukora iyo umukenyezi yatwara imodoka zunguruza abantu barabajya Bujumbura bubanza umukenyezi yari nk'imboneka rimwe n'ibintu tutamenyereye abakenyezi baja muri ako kazi ko gukora akazi ko kunguruza abantu iyo nkuru yaciye no ku ma reseaux sociaux cyane kubera hariho yari video no ku iradi mu bushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu barandondeye barayikoreshamwo muri mu byo bariko barategura kugira ngo irya tariki y'umunani nk'ukwezi kwa gatatu umunsi wahariwe umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi barandondeye sinzi icyo bagomba gushikako mugabo naciye nsanga uwo mukenyezi yarandondeye ati warakoze cyane burya ndi mu bantu barose agashimwe mu bakenyezi kuri iyo tariki y'umunani z'ukwezi kwa gatatu umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza niwe yakamushikirije acandurikira amafoto turakoze cyane arananumira mu ntara ya Bubanza ubuye tutanagikora arantumira ngo barashyitse ngo umunsi mukuru n'abashoferi bose b'i Bubanza ngo rero ntisibe urye mutumire nanjye ngo yatumiye kuko n'umukenyezi w'umupfakazi ambwira ati jewe nanjye umugabo wanjye ibyo twajyanye ati kuko wenda batuzana nabo bakanye ati jewe ntumiye wewe ati kandi baraguha ijambo yamwicaritse n'imbere asarama n'ijambo ati icyo ushikirije jewe navuze ko umumenyesha makuru yagize icamara ngaha yagize icamarira ibyo byose rero ni ku bw'ijwi rya Amerika nanjye ngaruka nkaca ndagishimira kandi nongera ndabashimira ko nahashyitse ku bw'ijwi rya Amerika bimwe Bosco yavuga ati ijwi rya Amerika ryashoboye gushika mu banyagihugu cyane
ni ibintu biryoshye cyane Baden Powell yashinze umuhari w'abascouts niwe yabivuze ati tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé nibaza yuko nibyo muba muri ko murakora ku mamikoro yanyu mubirazi turiko turasa nk'abasozi ikiganiro cacu cuno munsi mugabo ivyo biraryoshe mwarakoze ibitandukanye hari ibyatubabaje hari byatubabaje mwese gatwe kiwe mwabigarutse ko mukeuke ayicyo mutagarutse ko ashaka ko mugaruka ko kubona mutakivugira ku ijwi rya Amerika Diane birababaje icyo gihe cyose kirenganye mutagitagutagira gukora nuko mwakoze cucu mukibayemo gute nkamenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika
birababaje cyane nyene ibintu bitoroshe kwakira mu ntango ntibyari byoroshe kwakira ko ubyuka watonze kugira ngo ukore inkuru wakoze saa sita bagaca gutangariza yuko ata burenganzira ugifite bwo gutanga amakuru hamwe wibaza uti inkuru ndayivuga sindayivuga kuko inyuma y'itangazo kirazira ntawusubira ntimurekuriwe gusubira gutanga amakuru rero ni ukuvuga ngo inkuru nakoze ndayitanga cyangwa sindayitanga by'ukuri je narumvise umengo hari ahantu umengo umengo natwe ubwenegihugu numvise umengo hari ukuntu natwe ubwenegihugu umengo ndumunyamahanga kuko igihugu cyawe ikintu kikuguye ko gutyo uri mu gihugu cyawe ntibyoroshe umengo hari ibyo raba ijwi rya Amerika nk'ijwi rya Amerika mugabe ntibirabe jyewe nk'umumenyesha amakuru basi je nk'umenyesha amakuru bakagira ingene banyiyumvirako ikirere kiri mu byambabaje mugabo navuze ni mu ntango ubuye umuntu aca atinda akamenyera ugakora umwuga ugakorana n'abandi umwuga ukawuterera mu bundi buryo navuze nko gutanga ubumenyi ku bandi bamenyeshamakuru ibyo usanzwe ufise gukorera n'ibindi bimenyeshamakuru naho bitagushikana jewe by'ukuri abandi novuga twakoranye nabo tuba turiko turakorana ntibashikana neza aho ijwi rya Amerika ryashikanye ntibansinika ngo nshikire abanyagihugu izo nshuti zanjye z'abanyagihugu zo mu mitumba zo mu misozi kure aho amaradiyo menshi adashika kuko hari ibyegeranyo byinshi fense ihora itanga cyerekana ingene abamenyeshamakuru bagarukira ku ma provinsi cyangwa kwa mikuru y'intara mugabo adashikira cyane abanyagihugu baba bari kure mu misozi bitandukanye kandi zumvikana hamwe zumvikana babuze nko ku bijyanye n'uburyo ucawumva umengo zirumvikana rero ijwi rya Amerika aho niho rero mba numva mfise akababaro nkumva ndanabakumbuye nkumva n'inyota y'umwuga nkumva umengo naho ndawukora sindiko ndawukora mu buryo bukwiye ariko nk'umenyeshamakuru birumvikana nyine ko hari umuntu aca asubira akarondera iyo nabyuka kugira ngo aronke ingene ashobora kubashikira yego
n'umwuga uburera cyane rwose kuboreza ababyumva barabyumva iyo wawukoze biragoye kuheba usanga bivuna kuheba yego mugabo reka twizere yuko uzoca bukebuke ibibazo bikagenda birakemuka Jean Bosco ndarurinze nawe rero imvune kuba utagikorana n'ijwi rya Amerika bitera haba kuri wowe bwite haba mu kibano niya
uko Diane yabivuze umunsi wa mbere batubwira bati ntusubire gukorana n'ijwi rya Amerika ntibyari byoroshe David watanze agaproposition ugahava ukora ukayikora ukava kuri kera ugashika ukazuba urwandiko ngo birahagaze ni ibintu bitari byoroshye kwakira nibyo imiti yakurikiye ntiyoroshye byaragoranye cyane kubyumva no kubitahura ariko nkuko nabikubwiye Diane uno munsi ndiko ndagusa n'uwamaze kubyakira kuko nsa n'uwamaze gufata ubundi murongo utandukanye no kumenyesha amakuru ariko ntibishobora kuvamo usanga aho uri hose icyo umugabo kumenyesha amakuru agusigiyemo urakigumana kandi usanga bice bikorohera no mu bundi buzi bwose ubwiyemo waraciye mu mwuga wo kumenyesha amakuru birakorohera cyane birakorohera kubana n'abantu birakorohera kumva icyo abantu bifuza ukamenya icyo uyifuza n'icyo uyifuza cyiza cyane kimbwa ukamenya ingene wewe ushobora gutera umuti ibibazo byose uba urimo icyo rero ndagishima cyane nkagishima ko nakironse cyane kumwihariko maze gushika mu ijwi rya Amerika rero cyane wifuriza uno munsi abariko barakorana n'ijwi rya Amerika nuko nabifuriza yuko bororanirwa mu mwuga wabo ama nkakenguruka cyane rwose ubumenyi nakuye kuko uno munsi aho ndi ndashima ko buriko buramfasha rwose
Ego aho ni ku ruhande rwa kw'ijwi rya Amerika bariko barakorana nayo hamakuri batoyi bawe mu byo nubwo batuba mu myaka mu byo kumenyesha amakuru bifuza kwinjira muri uno mwuga w'itangazamakuru ku rwego mpuzamakungu. Ubutumwa bubagenera muri no sabukuru ya 2025 ijwi rya Amerika irakaho irahimbaza n'ubwahega Jean Bosco.
Ubutumwa nubagenera bwa mbere ni ugukora kugira ngo ushobore kuba umumenyesha makuru mpuzamakungu birasaba ingufu bigasaba kwitanga. Ndibuka ko je natangiye gukora nkoreje ijwi rya Amerika baramenyesha makuru bake bashobora kurungika inkuru rya twokwita papier à Robert mu amajwi y'abanyagihugu bari ku rubuga bari bake cyane kandi byari ibintu byoroshye ugasanga umuntu yagize iyo initiative yo kuvyiga. No munsi rero umwuga wo kumenyesha makuru ubandanye utera imbere. No munsi uwo bari kariga kumenyesha makuru mu Burundi adashobora kwiga ingene yakoresha itwo kwita amarezo sosio ntushobore kumenya ingene uyexfuata uburi kurasigwa byogorana ingene uhava utera imbere cyane gose. Rero ndasaba abato yabanje bo ariko baragerageza kuduga mu mwuga wo kumenyesha makuru no munsi bagerageze bitwararike bashyiremo ingufu bakore umwuga usaba gukora ugasaba kwitanga ugasaba gushyiramo ubumenyi kuronka ubumenyi bukwiye kugira ngo ushobore gushika ku rwego mpuzamakungu.
Hanyuma impande zose ku ijwi rya Amerika ubuyobozi bwabo hamwe n'ubuyobozi bwo mu Burundi kuko ni simwebwe si twe bwamenyesha makuru ni bavuga ko ari ijwi rya Amerika na leta y'Uburundi muri rusange kugira ngo hamwumvikano musubire ku mirimo nimba muzodukundira hoko gwiki kuri izo mpande zibiri kugira ngo amajwi yanyu dushobore kuyumva musubire mu ntara musubire mukore dusubire kuba nka mbere.
Ego Diane nubwo tutoza nkuko mubidusabye babidusabye ati bye mwoza nibaza yuko ikintu twosaba uno munsi ahanini umuntu wa mbere ahomba nujya twumviriza njye yumviriza inkuru z'ijwi rya Amerika. Rero uburongozi bw'ijwi rya Amerika gukora ibishoboka byose ko leta yuguruye cyane tubona ko yuguruye ibiganiro imbere ikaba yaranasabye ko ingufu kugira ngo amaradiyo yuga yasubire yugurure woja ku kivi bakavugana na leta bakavugana n'urwego rugejwe gucungera amakuru kugira ngo barabe yuko bose bakugurura abanyagihugu bari banyotewe ibiganiro by'ijwi rya Amerika basubire kubaha ako kajyo kumva ibyo biganiro banyotewe.
Hama ku ruhande rwa leta nayo kuko rega hari igihe leta ivuga ati turuguruye mu ugasanga nta byo nzi biri mu buyobozi ijwi rya Amerika jewe sije ndayivugira ugasanga hariho nk'intambamye zihari iragiye ishobora kuvuga ati ishobora gukora muri bino bihe ishobora gukora muri ibi bintu kuko umwuga ni ikintu gikomeye ku ruhande rwa leta naho
twe tubaza ko leta ni umubyeyi wa bose leta irinze yugura akavuga ati turuguruye abamenyesha makuru nibakore nibaza yuko bayuguruye kugira ngo abamenyesha makuru abandanye bakora bakurikije kujya byanditse akarangamutima kabo akarangamutima kagenga umwuga wo kumenyesha makuru gakurikije kandi n'umumenyesha makuru nawe nyene afise uburenganzira bwo gushikira amakuru ayayo yose kugira ngo umunyagihugu ayakeneye ayaronke uko abonete nibaza yuko irinze yugurura izaba yuguruye nyine niko tubyifuza kandi ko twebwe abanywanyi biradiye niko tubyifuza kandi tukizera yuko ariko byoza bikagenda.
Ego
ahanini nibaza ko leta irinze yugurura yoba yuguruye niko je ndabibona.
Ego Jean Bosco ndarinzira koze cyane Diane Ndonse utubazo ni twatundi ubutumwa kubagikura mu mwuga canke abawusanzemo bifuza kuja ku rwego mpuzamakungu hanyuma rero ubutumwa kuri bagenzi bawe mukorana mwakoranye ku ijwi rya Amerika mukorana mu bitandukanye ngaha mu Burundi hamwe rero n'ubutumwa ku bategetsi n'indongozi z'ijwi rya Amerika muri kino gihe turiko duhimbaza imyaka 25 kino gisata kimaze kivutse.
Aba bakiriko barakora umwuga bariko barashaka gutera imbere mu mwuga kuko hateza kuba mwo gushaka abashaka gutera imbere mu mwuga ni byiza ko bumva ko bataguma bakora amakuru asamiranira mu mutungi gusa
ku maradiyo ngaha mu Burundi gusa kuko hari icyo umumenyesha makuru yunguka cyane akoranye n'abandi haba abo bakorana cyane iyo radio urubuga ikorera ko hacyo ayungukamo cyane rero birasaba yuko nkuko mugenzanje yabivuze akora yitanga ataravye agakora ahari karakora no musakakora ataravye ico ari karunguka ubunyene kijanye n'amafaranga ataravye ko gashahara ko mu mamesha makuru atari kanini cyane gose katabamara ubukene cyane ariko batoca baja bakwita batokwitanga mu buryo batoca batotwagwa n'ibindi byinshi mugabo umuntu akashira ingufu kuri ico kuri umwuga kuko umwuga uratunga umuntu kandi ukamutungisha ndingirero asanzaje ingufu ziwe abura ikimutunga neza kuko umuga ntaba ufise ubu niyo ngorane jewe mbona cyane mu bamenyesha makuru numva ariko kamuno batera kugira ngo bashiremo ingufu bayinvestise bashire umutahe ingufu zabo umutahe wabo nizo ngufu bashira mu mwuga ego hama ikindi nacyo nuko kuko dukorana kuri Sisi kama bude kuri mwebwe cyane kuba twagisandukana ngaha mu Burundi.
Abo mukorana ntugikorana n'ijwi rya Amerika kuri kino gihe ariko musanzwe mu kumwe ku rubuga nk'amenyesha amakuru bagenzi bawe hama nabo mwakoranye ngaha ku ijwi rya Amerika.
Ego ndabasaba yuko umwuga musanzwe aho umuntu awukorera akwiye kubandanya awukora neza kuko ni ku nyungu cy'abanyagihugu kandi umuntu abayo kugira ngo asige akoze ikintu cyiza kiruta uko yahasanze nk'uko wabivuze muri cya gifaransa bakore umwuga bashyizemo inguvu kandi bumva yuko bafite icyo bariko baraterera kuko umwuga dukora novuga gute nk'uko bavuga ngo ni ubutegetsi bugira kane ni kumenya yuko dufise ingufu mu guhindura ibintu kandi mu guhindura ibintu ari icyo gisata cyo kumenyesha amakuru kiri mu bihanzwa amaso cyane kiri mu bihanzwa amaso n'abanyagihugu kiri mu bihanzwa amaso na leta ndashimira umukuru w'igihugu ko yavuze ati abamenyesha amakuru nibakore abamenyesha amakuru nibaje kuko abamenyesha amakuru nibaronke uburenganzira bwo gukora ibyo bintu yarabihimirije kandi yagiriye ko anahimiriza kumbure nshashika ngaha aye ko amaradiyo yugururwa akaja ayugawe akugururwa uno munsi ari intambwe imaze kuboneka ku maradiyo amwamwe nka za Bonesha za BBC hasigaye ijwi rya Amerika rero kumbure ku ijwi rya Amerika naryo burya iyo abantu batase ari babiri hariho kugira ngo basubize hamwe umwe wese kuko hari icyo baba batahurije ko barinze batata barinze bavuga ati aha turahagaritse ngaha ibyo twara dukorana tubihagarikiye ngaha niko babwira abasore gusubira guhura no gusubira gukorana umwe wese hari icyo avuga ati basi jewe iki naho ntagitahuye cyane aho nagikozemo amakosa cyane aho wowe wambwiye ko kimeze uku ndagihebye wowe nawe nanjye sawa nize basi iki ndagihebye kugira ngo bahurize hagati basubire babandanye nibyo mbonaye no ku ijwi rya Amerika na leta y'u Burundi ko buri umwe wese hari icyo ategeza ngo iki turagihebye ubuntu bati turagihebye kugira ngo izishe kubandanya ku nyungu z'abatwumviriza ku nyungu z'abanyagihugu nk'uko Bosco yari ahejeje kubivuga
ego
twifurize ijwi rya Amerika twifurize abamenyeshamakuru ijwi rya Amerika twifurize yubire nziza abakorera mu gisata cy'ikirundi n'ikinyarwanda
radiyo ijwi ry'Amerika imaze imyaka mirongo ibiri n'itanu iduha amakuru n'ibiganiro byiza cyane radiyo ijwi ry'Amerika imaze imyaka mirongo ibiri n'itanu iduha amakuru Ganiro kiza chane muze dukunde ijwi rya Amerika ifurije yubire nziza abakozi ba radiyo yacu dukunda radiyo ijwi rya Amerika ifurije yubire nziza abakozi
Nuko rero Diane Ndonse wakoze cyane kwitaba uno mutumire bw'ijwi rya Amerika twifurize isabukuru nziza ntitubwiye korana ariko tuzaba ijwi rya Amerika nawe uzorihungira ni gwawe ni gwacu ni abanyagihugu bacu wakoze kwitaba muri isanga rino munsi
ego murakoze namwe kandi murakoze kunyumvira ko ku radio yanje gwanyu ariyo gwanje nanje nifatanije namwe guhimbaza iyubi
Ego, Jean Bosco ndarurinze nawe wakoze kudukumbuza ijuru ryawe no kurikumbuza abamenyeshama abanyagihugu batandukanye wakoze kwana natwe muri isanga y'uno munsi tukizera yuko vuba bugiye guca tukongera gusubira kukumva ku munsi nkuko twahoze
Ego Diane munakoze cyane ariko nagira ndamenyeshe yuko muri kano kanya si, no, aho sanwa fashi undi murongo nuwa gufashe nyindi nzira atari yo kumenyesha amakuru ngira ngo tudoza turahurira mu biganiro nk'ibi tuganira mu nkumbuye ariko ubu ndi ahandi mu bindi na cyane cyane bijyanye n'iby'ubutabazi
hariho akantu wagagarutse ko cyane abakunzi b'ijuru rya Amerika barahava banshavurira ntagenda ku ba DJ vyo rimwe kuko bahava bibaza ati mbasha ntizosoza ku murongo abari guverinore yabaye iki
Uya muri kino gihe nafashe intumbero ubundiko ndakorera mu mashyirahamwe yajejwe ndi mwishyiraha ndi muri rimwe mu mashyirahamwe akorera mu Burundi asanzwe akora ibijyanye no kugarukira ku bahuye n'ibiza
ego tuzokwinginga urongozi bw'ijuru rya Amerika nitwongera kugurura kugira ngo ntitugutakaze tukugarukane abandi twifurije isabukuru nziza n'abakunzi b'ijuru rya Amerika bo muri isabukuru n'igwanyu hama abakozi b'ijuru rya Amerika ngaha Washington DC abadukorera bari mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye namwe bwe turi kumwe namwe bwe ariko vy'umwihariko turashimiye cyane gusa amenyesha makuru bacu kuri ino nshuro bakatagishora kumvikana kubera ibibazo biri hagati ya leta y'u Burundi n'ijuru rya Amerika tubabwira ko bakumbuye namwe bwe kandi vuba twiteguriye kuzongera gukorana namwe bwe niyo icuka cyari cavaho intambamye zikavaho aho harimo ba Jean Claude Nshimirimana Moïse Misago Fidelité Ishatse Alive Iradukunda Fidel d'Antoine Sabimana Christine Munezero Jérôme Niyonziba Raissa Liliane Inamahoro mwese ku ntererano mwagiye muraterera ijuru rya Amerika mu biganiro byacu bitandukanye mwarakoze cyane gose twizera yuko nibihe byongera kuba byiza tuzongera kuba turi kumwe nk'uruganda rw'ijuru rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Akantu gahariwe duce dusoza mu isanga y'ino munsi dushimire mwebwe mwarimu duteza amatwi kuri micro mwari kumwe na Jewe Diana ninahazwe ku izina rya bagenzi banje bose ndabike abantu ndayifuriza kwandanya muranigwa no kubandanya mu ryoherwa n'urutonde rw'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri ko mutwumvamwo aho muherereye isabukuru nziza kandi inshuti zacu.
Kunda ijwi ry'Amerika kukurishika na kure ibibazo n'ibyiyumviro byacu ijwi ry'Amerika urarenze utagukunda yo kundiki ijwi ry'Amerika urarenze utagukunda yo kundiki ahindi radio numiriza uretse radio ijwi ry'Amerika
America nibyishimwa uno munsi kuba ari kwije imyaka 25 twifatanije nayo ni yubire nziza nibyishimo cyane nk'abaririnsi mu mahanga itugira ikaduhe jambo aho turi wabufite ibibazo bitandukanye impunzi ituri hafi buri mwanya uko bukene uko bwije uno munsi n'ibyishimo cyane kuba dukwije imyaka 25 tuyumva reka du celebrate twese tuvuga ati yubire nziza.